Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Mwiriwe mwese wa kunzi wa radio Nzamba gatekawe sangu ikaze murano makuru yacu kuri wa gatatu igenekezo rya kabiri ukwezi n'ukwa munyandagara umwaka wa 2023 ayo nayo bakagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ishaburira niga kubigisha bahurikiye mu ishyirahamwe Fleur ibaha uburaro biturutse ko iryo shyirahamwe ryahinduye ikigaco kugurana na batagishijwe inama akabona ko ibyakozwe ari byo gukingira inyungu za bamwe bamwe mu bagize iryo shyirahamwe Abarundi na leta ngo bakwiye kumenya ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi aricyo gituma hariko haribonekeza izuba ry'ibiciro ku rugero rudasanzwe bishyizwe na Faustin ndi kumara ngo ishyirahamwe Parseme gishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro muraza kurikurikirana murano makuru barasabwa gutahuka mu gihugu cyabo abo ni munzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania amakuru saya gusa mu kanyido n'idori yagize
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kwa mwiriwe mwese, ano makuru tuhere kwino nkuru ivunaguye, abantu babiri batwara amapikipiki n'umwe yari yungurujwe bitabye Imana bahiye baratokombera batuye na essence mu isanganya ryo mu barabara rya Tony pikipiki zibiri zagonganye hari mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku barabara ry'igihugu nimero 12 muri commune Giheta y'intara ya Gitega mwe muri abagendesha ipikipiki akaba yaratwaye amabido ari mu gitoro cyo mu bwoko bwa essence anacyo gituma cyatumye haduka umuriro wahitanye abo bantu batatu Na yabari mumuzabukuru ngo bagiye kuronswa amafaranga ngana n'umushahara abahorana nk'uko byemewe n'umukuru w'igihugu Variste Ndayishimiye uwo muhango utangwa n'umushanganje w'abakozi ba leta mu gihe kuri wa gatatu yari kwashinze ibyaranguwe n'ubwo bushanganje mu mwaka wa 2022 Deurusengwa Mihigo amenyesha ko igikorwa cyo kumenya abakukuruke n'agashara bazoronswa cyaheze tumukurikire
abakukuruke bihagaze gute ku byerekeye politike salariya mukuru w'arinzi asohora ijambo bijya bica bibaye itegeko yaradutegetse ko dutegerezwa guharura neza tugaharura abakukuruke ku buryo bazogenda bahimbawe n'akantu bazoza bararonka ku kwezi naho ko bakatangana ariko kegeranye n'umushahara bahora baronka aha rero twebwe mu byo tujejwe dusa n'abahejeje kwitegura Icya mbere twatanguye guharura abakukurutse kuva ku myaka 60 gushika ku myaka 65 twagiye duharura ku 60 ni bangahe 61 ni bangahe 62 ni bangahe 63 64 65 icyo twaramaze kugiharura twaramaze kugiheraho ubu turi ku kigira kabiri cyukuraba ko bakukurutse kariyeri ya ihagaze gute turiko turabaharure hariya muri kariyeri hariya abakozi bicayeyo aricyo bariko barakora gusa wabaha igihe kitarenze ukwezi yuko itariki ya mbere yuko icenda bose boba bararonse ibikaratasi byabo kandi bitumberanye no kubona ko ibyo bakoze bijanye kandi bishimishijwe nuko byanditse nagira ndakwizeze yuko vuba cyane abo bakukuruke bacu ko bazogenda bahimbawe yuko ijambo umukuru w'igihugu yavuze bitabaye isigara cicara kandi duteza kuryubahiriza kuko tutaryubahirije natwe nyine twaba twiganyishije
bamwe mu barimu basanzwe barukiye mu ishyirahamwe Fleur bafasha kuronka uburaro baridoga ko hafashe ingingo yo guhindura iryo shyirahamwe ikigaco kugurana bita microfinance batagishijwe inama bifuza ko ubanza bakagishwa inama kugira nabo batanga intererano yabo mwitegura nyinshirwa mu ngiro ry'uwo mugambi bamwe muri abo barimu bagiriza abarongoye igishyirahamwe guharanira inyungu zabo bwite kandi bategereza guharanira inyungu z'abanyagihugu abanywanyi babo bose ba Fle ni muri twaza Eddie Claude inazwe
amakenga yabo bagize ikigega Fle afatiye kubona abanywanyi batagishwa inama mu gufata ingingo y'ikoreshwa ry'amafaranga yabo ikindi kandi nuko abatowe ngo bahagararire uyu mugambi batowe mu rufuri abanywanyi batazi icyo bafatira ko mu kubatora wakabona ko bashizweho nakagwi gashaka ko bakorera mu guhindura ico kigega mwibanki yo kuziganya no kugurana na vita microfinance ku nyungu zako kagwi.
Dukubuga hariho amafishe amwe twasigishijwe n'amitwa ko batowe abatowe mu majyaga kigeze bimenyekana ngo abantu basidukane niyo haba ibyo haba batore twova yuko bashizweho n'ico kigoyire kugira ngo kumbure bakigire ingo igihugu z'abo bantu. Ayo matora yarabaye mugabo nta bandi bigeze bimenyeshwa wasanga mu ikomine nzima ikomine yose nzima irimo abantu bari muri ico kigega bashaka amajana nk'atanu cyangwa amajana atatu hitabye abantu umunani bogeje shaka cumi na batanu bagasabendeza ngo naka barabutoye ngo niwe rwatejwe rwo guserukira ngo abandi barimo muri iyo covid mu bijyanye iyo microfinance igomba kuvuka kabo mu nyuma tumaze kumva yuko ubwo rugero rwa gatatu rw'iyo microfinance rudatuma haba harimo kujya kugabura igihugu zitazuzi iyo mitahe baba basizemo kimwe turabiko n'amajyaga yateguwe n'abakirongoye
kubwabo babona ko ibanki nkuru itokwemera ko iyo banki ijaho kubera abanywanyi batagishijwe inama koyo rindira hakabanza hakaba inama ya bose kugira bumvikane uko uwo mugambi uranguka
bibero kaba ari bu prebere dikigega nuga watsigije nyuma twasabye beru biyuko ivyo bintu bitovye bero ko ahubwo ho tuganwa inama zishasha zigatuma bwa ba ari bu bendi bitahe haba bagasigurwa neza ivyo bintu vyarivyo kugira ngo babijemo biyumva ko ari ivyabo bwite
bose hamwe n'abanywanyi barenga ibihumbi cumi n'icenda uko ukwezi gutashe umunywanyi wese akatwa amafaranga ibihumbi cumi fle ikaba imaze imyaka cumi n'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikaba yarashikanye amafaranga agera ku miliyaridi zitandatu nk'uko vyanditswe n'ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant cabigisha mu kwezi kwa ndamukiza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri
naho biri ukurongoye rwego nshingwanara rw'ikigo kijeje gutegekaniza kazoza n'uburaro bw'abigisha fle amesha kwinjira mu ishyirahamwe ryo kubika no kugurana ry'urwo rwego atagato karimwo kandi bikorwa n'umunyanyi ku giti ciwe. Mu kiganiro n'abamesha makuru mu ndwi iheze Victor Ndabaniwe yarongoye rwego nshingwanara rwa fle yemeza itanguzo ry'uwo mugambi w'ishyirahamwe ryo kubitsa no kugurana na wasiguriwe abarimu bose bariri hama biremezwa nayo udatunganiwe ngo ntategeko imutegeka kugumamwo tumukurikira
irimo birakogwa rero muri iyi minsi ntivyiyadukije nibije bishira mu ngiro amategeko igihugu cadushiriyeho na cane cane amategeko ari mwibwirizwa nimero imwe agakwego cumi na kabiri ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rigenga ibijanye n'amasosiyete koperative kwa tuwa turisunga kandi n'izindi ntumbero zitandukanye twagiye turahabwa n'ubujejwe gukurikirana ibijanye no kugurana n'amafaranga mu gihugu ariwe banki nkuru ya Repubulika. Naha rero tubona ko ibijanye n'itorwa rya kategori bo birekera leta n'amasendika nko twabyumvikanye twebwe nyine mu biganiro byagiye biraba ubure twa kubamenyesha ku mugaragaro ko twavuye duhuriza kuri microfinance yo mu rugero rwa gatatu kuko niyo ikora ibisa n'ivyo fondation yiyemeje gukora ifise urusho butari buke yoyo kuko buri munywanyi afise ijwi ringana n'uwundi nta usumbya uwundi mugabo mu ntumbero ya leta mu ntumbero y'amasendika kwifuza ko dufasha umugwi munini w'abarimu bavyifuza atagahato kagiyemo mugabo ntibisigura ko abadashimye kuja muri iyi ntumbero turimwo baca baja nabo kurondera gusanga ibyo turimo turakora baba baciye kubiri n'amategeko umaze gushinga ikintu cyemewe n'amategeko ubuza kukubaza ibyo urimo urakora akufata yisunze amategeko urimo uraho nyanga urebe ko imiryango yuguruye abifuza kwinjira babandanya binjira abifuza gusohoka babandanya basohoka bakajya kuronderera ahandi muri iyo microfinance yakora muri kategori bifuza ntambo n'imwe yuko iki kintu cyenda gutera amapolemike.
Inzamba
amakuru twaba tuguriye abandanye byinshi mu byavuye amasezerano y'amahoro ya rushago ntibyashizwe mu ngiro ari nabyo byari gutuma umwumvikano wo kunywana hagati y'abarundi bikomera ibyo bishikirizwa na Leonardo Nyango Marongo we mu gihe CNDD mu gihe kuri wa mbere inama nkenguzamateka yatanguje igikorwa kurabira hamwe ko gushyira mu mategeko ibitigiri byo gutanga ubuzihisunzwe ubwoko bigikenewe canke byofutwa kubwiye ngo leta nireke kwitaho gusa ibice bitanga ubutegetsi iraba nyabura ibindi bihanze igihugu harimo kurwanya inzara n'ugutahukana impunzi tumukurikire
simbona ko ari cyo kintu cyihute rwakwere muri ibi bihe igihugu kizengamitswe n'ubukene ubukene inzara izura inzara mu gihugu eka ukwizerana kuriko kurataka ariko sinovuga yuko abarundi dufashe imigwiriho y'abahutu cyangwa y'abatutsi cyangwa abatwa nta gushamirana kuri hagati yabo mu by'ukuri babanye neza kuko banye babana neza kuva kera iyo rero ntibyihutirwa inama nkego z'amateka yari ifite uburenganzira ariko iki gihe ntiharagera ahubwo icyihutirwa kwari kurimbura ingene amasezerano y'Arusha yagiye mu ngiro ego kuko umugore ujejwe kuyubahiriza igihe baciye bawukura habaye amatora ariko waratanze raporo urerekana neza ko byinshi mu byari byatekanijwe Arusha bitakozwe arizo byari gutuma mwumvikana hagati y'Abarundi gukomera novuga ko nk'igice cya mbere cyerekeye kubana neza kumvikana kunywana kw'Abarundi hakozwe bike urabona nijya komisiyo ijejwe gutohoza ukuri ko ishinzwe vuba ikindi novuga ikintu bihutiye cyane cyane abatwara leta afata kibanza kiya gihe bihutiye cyane cyane igice cya kabiri kitanga ubutegetsi ko ibindi barabyibagira igice cya gatatu cyerekeye umutekano nticyanonosowe neza ngira ngo bakozwe nk'inusu gutyo igice cya kane cy'uguteza imbere igihugu no gutahukana abataye izabo haba hagati mu gihugu cyangwa impunzi icyo nacyo nyine nticyaranguwe neza aha ndabivuze mu majambo make ibyo ni byo bakwiye kwiyicarira imbere y'ukuvuga ibyo bintu ibyo dukurimbura ibyo by'ibyo biharuro
nari nabibabwiye mu ntango zano makuru iduga ry'ibiciro bya nkenerwa byimonogoje mu Burundi biriko bituma nuko igihugu kiri mu ngora zidasanzwe z'ubutunzi kandi abarundi bakwiye kumenya na leta ikabyemanga bishikizwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe PASEM igishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo bashike ku iterambere rirama agasigura ko ibijanye n'ibiturire gusesagura amatungo ya leta no kudatunganya neza imigambi ariyo ntandaro ingorane igihugu kirimwo kubwiye leta ngo ikwiye gufata ingingo zikomeye cyane harimo intwari bene no gushyira mu bibanza abahinga babyumva bashobora kubogora ubutunzi bw'igihugu tumukurikire
abarundi bariko barabikora mu bizi mitari urundi ntibufise capacity yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze mu gico byikorako umwimbi mu by'uburimyi uca uragabanuka urumva rero muri ico gihe hacaba n'ikinyoma cyangwa kiraguha ngo turikwije uwundi mwanya ngo w'ibiribwa ngo wabaye umurengera ngo tugira dushorere hanze amafaranga y'agaciro make tudafise arasesagurwa atacamira atawuhana batwaja mu cyo bita manipulasiyo y'amarundi amadeni baka muri beri bamahera batacafatiye kagwira gwira baka amadeni mu mabanki bigatuma n'abikora utwa batadeni bakironka amadena akwiye kugira abagwiza umwimbu amafaranga arahagarika kugira ngo majeri de zanar hacaba icyo bita mauvaise gouvernance budgetaire amafaranga ya leta asesagurwa aja mu bintu bidafise akamaro bitaje imbere bitagwiza umwimbu opacité budgetaire batawukontrola ubu rero turi muri ka cyiciro bifatiye kuki inflation bifatiye ku mwimbu mu kudahari bifatiye ku inflation kare ku kubera amataxe aguma yongera ngo rekira yo kuyoronka amafaranga ikoresha inflation monetaire amafaranga nayo mataxe n'umuntu ntakwiruka asanga na madeni y'ano hino muri za berbe amadovize usanga nyine muri kuma ritagaciro ku madovize kubera amadovize akenye tutavuze ibya spekulasiyo kubera umwimbu abari muke no kuza barahisha ugasanga hafatwa ingingo zitarizo ni ukuvuga rero no muri ino bije hariho amafaranga ashika hafi imiliyaridi ibihumbi bibiri arengeye n'amakori dutoza yitwa ko azoja gusubiza amadeni guhemba abakozi amamisiyo atangije kugwiza umwimbiri murumva igihugu cy'Uburundi kiri mu ngorane z'ubutunzi zidasanzwe tumuje biciro biduga kandi bigoye no guhagarika hadafashwe ingingo zikomeye izihe ni nouvelle de gouvernance guhindura ivy'intwaro byose n'imigambi burundi ngene bitunganije hakaba n'abantu leta umukuru ugashyira n'abantu bashasha babishoboye babyumva ico bita le technicien bakomeye bahanura bakora ibintu kugira tureko tukoshura kugura iyo nouvelle de gouvernance iyo nayo ihagara kuri iki gukomezwe n'imigambi itunganywa n'ibyamasatisi yo kumenya igihugu aho kigeze no gushyira mu mugambi ngo wangiturire kugira turabe ko hogaruka umwizero amafaranga akaboneka igihugu kikogoro ibyo bitari ko birakogwa ntibishobora kuva muri izi ngorane
mu gusozera n'amakuru tuyabwira avuga mu ikambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu impunzi z'abarundi ziba mu gihugu cya Tanzania zisaba gutahuka mu gihugu kuko umutekano ari wose ibyo ni byashikirijwe n'intumwa za leta y'u Burundi zari zirongwe n'umunyabanga ntegezwe w'ubushirangaji bw'intore hagati mu gihugu urugendo zagize mu ikambi Nyarugusu mu ntango z'inondwi bamwe mu nzu bakavuga ko bitoroshe gutahuka mu gihe mu Burundi avuga ubukene n'inzara bibica bigacika ni nkuru ya Bonfils Nyonge
muri urwo rugendo rw'intumwa za leta y'u Burundi zari zirongowe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ijambo yashikije impunzi yabwiye ko mu Burundi hari amahoro kandi ko byose byategekanijwe kugira ngo bakire abahunze bifuza guhunguka mu ijambo yashikije abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umupfasoni Karinia Mbarushimana yasavye izo mpunzi gutahukana rijya zibayeho nabi afatiye ku ngingo ya leta ya Tanzania yo kugara amavuriro mu ikambi n'ikibazo kidaye n'amashuri y'abana kandi mu Burundi avuga ko abana biga ku buntu
twaje rero kugira ngo banyakira bavukanye bacu kiyaje abayanga bagira imana kandi bafata ndoze kageza neza mwereza kumva uwamwitaje kuvuga ijambo asanzwe akurikirana ijyanye n'impunzi muri kino gihugu yavuga ko atagira umunwa yababwiye yuko amasantre de sante amavuriro amwe amwe adayarugawe kandi n'ayandi kari mu nzira y'umugabo none ndababwira mvuga ndabye uko mungana nuko imihana igenda yegerana mukibuga ibihe duhitiye mu bwa covid mukibuga n'indwara z'isuku mu bwa gutamenya inyigo gusa na malariya n'ibindi n'ibindi n'inzoka mubaye kebite kwa ahantu ni doni ne bungana gutya atabuvuzi muhaje mubaye kubiga nakoga nakaye umumpunzi yafashe jambo akaba yavuze ko naho batari kudinda kuja kubagendera bo mu mutima bifuza gutahuka ariko akavuga ko hari ibibazo by'umutekano muke na politike bigiteye umutima uhagaze ibyo navyo bikiyongerwa ko kandi n'izindi ngorane z'ubukene n'inzara byokora makara bigata hanze biri mu gihugu bidatuma umuntu ari inyuma y'igihugu yo kwifuza gutahuka
tugomba duhunguke nkuko muje kutubwira kandi naho mutari kuza twari kuza ariko rero ikibazo tugira hari wowe muze ngo ngaho no cyabagiye politike oya turabagiye politike b'inzara politike y'inkoho dufite twese cyane ngo tugwane oya turafite politike y'inzara mu gihe twumva mu Burundi bica bigacika inzara tukibaza ingene tuzobaho bikatugora ingene twotari imiryango yacu kandi ataburyo bwo kubaho dufise tukabura n'abantu bari mu Burundi baza gushimira Tanzania niba abandi bafatwa bagashipa mu gasho abandi bagakubitwa abandi bakazimira bavuye mu gihugu cy'u Burundi kubera inzara baja kuwondere ziko barya ivyo byose ni ibibazo twongera kuri bya bindi bavuze muragera muze yuko tutarabanye politike oya
ngomenya ko ubwo rugendo ngaho mu ikambi ya Nyarugusu rwabaye inyuma y'inama yari yabaye mu kwezi kwa gatanu mu Burundi igitega yahuje abaserukira leta y'u Burundi ishirahamwe HCR hamwe na leta ya Tanzania
ni kuri nojwi rya Bonfils Nyonge cyo dusozera ariko no makuru ndabashimire mwese mwafashe kano kanya kutega yomi shimire nabagenzaje bafashije kuyegeranya Alain Majesté barenga na yabashikirije kandi ifuje kuranirwa mu byanyu no mu banyu mugira iteka n'iteka.